Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi, metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru rero, abaturage 1000 baraye bahunze imirwano hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge mu Minembwe.
Ibintu byose twabisize kuva ku isahani kugeza ku matera y'abana n'ibirengeti byose n'amafu turaha ngaha, turi ku musozi n'abana, ntacyo dufite.
Twahunze turi no mu madego kuko turagenda duhunga n'abana, twatakiye leta nta kintu na kimwe yatugejejeho.
Aba ni bamwe muri aba baturage bo mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bahunze kubera rero intambara hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyiz Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas, tuyahere mu yavugwa aha muri Leta Zunze za Amerika. Abademokrate 10 ba mbere b'abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ejo kuwa gatatu ku mugoroba baratanguye ubwa mbere gushikiriza imigambi bafitiye abanyagihugu mu rukurikirane rw'imyiyamamazo y'amatora yo mu 2020. Bose uko ari 10 bahuriza hamwe ko perezida w'umurepublikane Donald Trump akwiye gukinjura, adakwiye gutwarira manda ya kabiri. Nka bose kandi bagarutse ku bibazo bikomakomeye bidasigwa inyuma, harimo ibya bimukira, ibibazo byo kuvuza Abanyamerika bose hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ku Banyamerika bwabaye ubwa mbere babona igitigiri kingana uko cy'abademokrate bariko barahangana hagati yabo mu gice cya mbere cyo guhiganirwa uzoshobora kurwana na Perezida Trump mu matora yimirije. Abandi 10 b'abademokrate bitezwe kuri uyu munsi wa kane ku mugoroba nabo bagashikiriza imigambi yabo, barimo Joe Biden yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kuri leta ya Perezida Obama. Muri Afrika, abasirikare bashigikiye leta ya Libya yemewe n'amakungu bashikiriza ko bafashe igisagara cyo mu manuko bwa Tripoli cyari mu minwe ya leta batavuga rumwe iri mu buseruko. Abategetsi barimo n'umushikiranganji wa mbere Fayez al-Sarraj wa leta yavuye mu biganiro bashikirije jo kuwa gatatu ko bafashe igisagara cya Gariane mu gitero baburiye bubiriye inteko za generale Khalifa Haftar. Igisirikare cya Haftar cyari cyahashinze ibiro kandi hari ibitaro hamwe n'igituro cy'indege za kajugujugu. Abasirikare ba Haftar baremeza ko bari mu mirwano igiriyane, ariko banse kwemera ko batakaje ico gisagara. Imirwano hagati y'ivyo bisirikare bibiri haraheze amezi atari make ibera mu micungararo ya Tripoli, ahata ruhande na rumwe byagaragaye ko rwateye intambuko muri izo ntambara. Leta ya gisosialiste ya Venezuela yatangaje ejo kuwa gatatu ko yaburijemwo abagerageje kudeta yagiriza ibihugu vya Leta Zunze za Amerika, Colombia na Chili gukorana n'intwazangabo z'abasirikare kugira bagandagure Perezida Nicolas Maduro bagashiraho umujenerali mu kibanza ciwe. Aya makuru yashikirijwe n'umushikiranganji muri Venezuela nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa Venezuela Rodriguez yavuze ko uwo mugambi warimwo intwazangabo za gisirikare zikiri ku zikiri ku mirimo hamwe n'abakukurutse mu gisirikare kandi wategerezwa gukorwa hagati y'umunsi w'Imana n'uwa mbere mu mpera z'indwi irangiye. Uwo mugambi wagiriza kandi umukuru w'igihugu cya Colombia Ivan Duque afatanije n'uwashiri Sebastian Pinera hamwe n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika John Bolton. Uburaya bwa hanuye igihugu cya Irani ejo ku wa gatatu kubandanya gukurikiza ibyo cyiyemeje biri mu masezerano ya nuclear yo mu 2015 mu gishingo cyo gushavura no kwihora ku bihano by'ubutunzi Amerika yongeye kubafatira. Ambasaderi w'umuryango umwe bwa Buraya Yao Vale de Almeida mu nama ya ONU ijijwe amahoro n'umutekano ku isi yashikirije ku uwo muryango hamwe n'amakungu bazobandanya gukora kugira babe hafi ya Iran mu kugifasha kubahiriza ibyatewe ku imikono. Abanyaburaya bamaze ikiringo kirenga umwaka bakora uko ubwa mbere bagerageje kugondoza perezida wa Amerika Donald Trump kuvavanura n'ayo masezerano ariko barananiwe, hanyuma bariko baragerageza kugumiza Iran muri yo. Irani ariko Irani yamye yidoga ko kuva kwa Amerika muri ayo masezerano hamwe n'ibindi bihano byashitsweho byabangamiye ubutunzi bw'ico gihugu. Muri Libya naho bwato bwi mu Burayi naho ubwato bw'Ubudagi butwaye bimukira 42 batabawe ku nkengera za Libya bwarinjiye mu mazi y'Ubutaliyano buca kubiri n'itegeko ry'Ubutaliyano ribuza ubwato nk'ubwo kwinjira mu mazi yabwo. Kapiteni w'ubwo bwato yashikirije ko yari amaze indwi zibiri mu mazi mu gihe atagihugu na kimwe cari cemeye kwakira ubwo bwato.
Aloyizi Bigirimana, urakoze rwose ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage ibihumbi baraye bahunze imirwano hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge bo mu mutwe witwa Twirwaneho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo.
Ibitero by'abagwanyi ba mayimayi byo kuri wa gatatu tariki 26 y'ukwezi kwa gatandatu byatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga mu mihana yo mu marango bahungiriye imigwano muri santere yo mu Madegu hafi yakorera igisirikare cya Monisco ndetse n'ubuyobozi bwa komine ya Minembwe. Bamwe muri abo baturage biganjemo abana n'abagore aho bakambitse hanze ya komine ya Minembwe n'imbere y'urupangu rwa Monisco bavuga yuko ibintu byose byari mu mazu byahiye, inka nazo zasigaye ku misozi abagwanyi ba mayimayi bazitemaguye.
Twasize byose, twasize izo ya abari babifite babisize n'abahahaga ntibagiye babonaho bahahira ibintu byose twabisize kuva ku isahani kugeza ku matera y'abana n'ibirengeti byose turamafu turahangaha turi ku musozi n'abana ntacho dufite.
Twahunze turi no mu Madegu kuko turagenda duhunga n'abana, twatakiye leta nta kintu na kimwe yatugejejeho ahubwo aho kudutabara kiraguma ibintu bitumereye nabi cyane, turahangayikanye n'abana none turasaba ngo mudutabare mugire icyo mwatugezaho. Turabasaba ngo badutabare kabisa, dufite ikibazo. Abantu bose bamwe abana batakaye ku misozi ntabwo tuzi iyo bari, turifuza ngo mudufashe kabisa muduheze amahoro.
Ubuyobozi bwa societe civile mu Minembwe bushinje umuyobozi mukuru wa gisirikare ukorera mu Minembwe witwa Colonel Katembo Honore uburangare mu gutabara abaturage bicara bicwa n'abagwanyi babo mayimayi umunsi ku munsi, aho abaturage bavuga yuko uyu mukoloneli yababwiye ko atakwivanga mu ntambara y'abasivile kandi ko abategereje amabwiriza ava i Kinshasa kugira ngo atabare abaturage.
Iyi ntambara igize hafi icyumweru cyose ibera mu nkengero za Minembwe. Twagerageje kubwira igisirikare tubatakira tubereka yuko mayimayi yateye imihana n'abaturage rinda abaturage n'ibintu byabo, ariko ibyo byose ntacyo bakoze. Kugeza kuri iyi saha hari imihana imaze gusha, winyine Rutigita yahiye, Masha yahiye, Karongozi yahiye, abaturage bariho barahunga. Noneho abasirikare ubwo waduyegereje hano mu muhana wa Madegu niho tubonye abasirikare bahaguruka nitauzi nimba wenda hari ico bakiramye ariko kandi tekereza ko ari mwakagambara
gusa kugica munsi cyo kuri wa gatatu Colonel Honore Katembo yavuye muri centre mu Madegu akora urugendo rw'ikilometero kimwe yerekeza mu mwana wo ku Runundu ajya kwitanga abagwanyi bo mu Mayimayi barimo bashaka kwinjira muri centre mu Madegu ku mugoroba kuri wa gatatu ubwo twateguraga inkuru abasirikare ba FARDC bari bavuye mu mikenke home sector yitombwe bakoze urugendo rw'ibirometero bigera kuri 40 n'amaguru bashobye gusubiza inyuma abagwanyi bo mu Mayimayi bari bageze mu nkengero za centre ya Madegu munugwaga kuminimwe n'igice abasirikare ba Colonel Katembo banze kubaha musaso bityo bituma kurasana hagati y'abasirikare ba Katembo n'abasirikare bari bavuye mu mikenke nubwo nta wapfuye cyangwa se ngo akomereke
bo abasirikare bake basiranyemo n'abari barinze depot bashakaga babonaga abandi basirikare basa n'abanyamburi cyangwa se basa n'abavugurwa b'ikinyarwanda bashaka kuhagera bakarasa bagashaka kurasa ariko tukumva bashaka tubaho bashaka kuko Mayimayi yera ize gufatiza ibikoresho za leta zari bihari
iyi ntambara y'abagwanyi bo Mayimayi y'umunsi ibaye mu gihe abayobozi bakuru b'intara kivuye amajyepfo barimo guverineri abajenerale hamwe n'abaserukira amoko atuye Buvira na Fizi bateraniye Buvira mu biganiro byiga ku mutekano muke uri mu misozi miremire ya Buvira na Fizi ariko abanyamurenge bakaba bahagaritse ibyo biganiro kubera umutekano muke uri kubera iwabo mu minembwe no mu bibogobogo Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika Buvira mu ntara kivuye amajyepfo
mu Rwanda inteko ishinga amategeko yaraye yemeje itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yaranze kurishyiraho umukono arisubiza inteko ishinga amategeko kugira ngo irisubiremo irinonosore. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Iri tegeko ryari ryaratowe n'abagize inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa munani umwaka ushize 2018 ariko rigeze ku mukuru w'igihugu ngo arishyireho umukono arigarura mu nteko. Mukuru w'igihugu yerekanye ingingo zigera kuri 7 zasabirwaga gusubirwamo. Muri izo ngingo zasabirwaga gukosorwa akenshi byari bigendanye n'imyandikire cyangwa se gushaka kurushaho gusobanura icyo iri tegeko rivuga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Bwana Uwizeyimana Evode avuga ko ari ibisanzwe ko Perezida wa Repubulika asubiza inteko ishinga amategeko itegeko mu gihe asanzemo ingingo zidasobanutse.
Gusubiramo itegeko birateganyijwe mu itegeko nshinga ryacu ariko biri mu bubasha bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko atasinye itegeko wenda yaribonyemo ikosa cyangwa yaribonyemo ingingo imwe cyangwa iyindi ishobora kuba inyuranyije n'andi mategeko cyangwa se iyaba ishobora kuba yabinyuranyije n'itegeko nshinga. Ziriya ngingo rero mwazumvise muri rusange ni ingingo zisanzwe zijyanye n'uburyo amaburanisha agenda, uburyo umutangabuhamya wanze gutanga ubuhamya akurikiranwa cyangwa se yahanwa, uburyo bujyanye no gushyira mu bikorwa ibihano by'amande, cyane cyane ko itegeko ry'ibyaha n'ibihano muri rusange ryo rivuga mu gihe cy'umwaka, iri ngiri ryavugaga mu gihe cy'amezi atandatu ryo yari yoherejwe kuri sinya, urumva ko byari binyuranye.
Muri iri tegeko harimo ingingo igaragaza amazu afungirwamo. Iyi ngingo ivuga ko umuntu ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa n'ubushinjacyaha adashobora na rimwe gufungirwa muri gereza cyangwa se ahantu handi hatari mu nzu yabigenewe iri mu ifasi y'aho umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha akorera cyangwa umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha wa gisirikare akorera iyo ukeka w'icyaha ari umusirikare cyangwa afatanije n'icyitso cye. Iteka rya minisitiri ufite umutekano w'imbere mu gihugu mu nshingano ze rigena amazu ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha bufungiramo ukekwa w'icyaha. Kukekwa w'icyaha agomba gukurikiranwa n'ubugenzacyaha bwa gisirikare. Ayo mazu afungirwamo agenwa n'iteka rya minisitiri ufite ingabo mu nshingano ze. Iri tegeko rije gukuraho impaka nyinshi zajyaga zumvikana mu nkiko, aho bamwe mu baregwa bakunda kugaragaza ko bafungirwa ahantu hatemewe n'amategeko, abandi bakavuga ko bajyanywe mu mazu atazwi. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera avuga ko nta rwitwazo abashinjacyaha cyangwa abagenzacyaha bazongera kugira kuzarenga kuri iri tegeko azabihanirwa.
Birasobanutse, biranafasha n'inzego zishinzwe gushyira aya mategeko mu bikorwa, no kuba urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'inkiko, biraza kubafasha kuvuga ngo dore ahemerewe gufungirwa, ubwo ahatari aho ngaho biba binyuranyije n'amategeko. Ntabwo wafata umuntu ngo ujye kumufungira iwawe cyangwa se ngo umufungire ahantu muri butike. Ngira ngo itegeko rirasobanutse, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo uwakora ibinyuranye n'ibyo riteganya ubwo yaba ryishe nkana, kandi amategeko nayo ateganya uburyo bibazwa. Ntabwo twebwe twibaza yuko ikibazo cyari itegeko, kuko buriya ikibazo akenshi muri iki gihugu dukunze kugira ntabwo ari ikibazo cy'amategeko, ni ikibazo kiba mu enforcement, kiba mu kuyashyira mu bikorwa. Ariko iyo tubonye ingingo runaka twayinoza kugira ngo ibe yumvikana kurushaho, icyo gihe turabikora kugira ngo hatazagira n'uwitwaza ngo ntiyayumvaga neza.
Itegeko kandi harimo ingingo igena uburyo gufatira umutungo watorotse cyangwa uwihisha ubutabera wahamwe n'icyaha bikorwa iyo icyaha gihamye uregwa watorotse cyangwa uwihishe ubutabera urukiko rugena uko umutungo uzakoreshwa. Iyi ngingo ivuga ko uwo mutungo ushobora kunyagwa cyangwa gufatirwa ugatezwa cyamunara hakurikijwe amategeko abigenga kugira ngo uzave mu bwishyu bw'abakorewe icyaha. Iri tegeko ryari ryasubijwe Inteko Ishinga Amategeko na Perezida wa Repubulika ngo hakosorwe ingingo zimwe zigaragara ko zitari zinoze, ryatowe n'abagize Inteko Ishinga Amategeko bose, ubu rikaba risigaje gusubizwa Perezida wa Repubulika akarishyiraho umukono rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, urwego CNC rureba uko itangazamakuru rikora rurasaba abanyamakuru kubahiriza amahame y'umwuga mbere no mu matora yo mu 2020 ndetse na nyuma yayo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo turayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bafatiye ku matora yabaye mu myaka iheze, abarongo ya maradio n'abamenyeshamakuru basanga habaye utunenge tumwe tumwe two gukosora. Harimo kurungika abamenyeshamakuru ku rubuga batevye, abamenyeshamakuru bigenza nk'abanyamigambwe, ukutubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'ibindi. Urongo rwego sense Nestor Bankumukunzi asanga ariko uruhara rw'abamenyeshamakuru mu matora ari ntangere.
Cambere cyoco nuko uruhara rw'abamenyeshamakuru muri iki gikorwa cyo gutunganya amatora ari gikorwa ntangere mbere ntasubirizwa kuko byagiye biraboneka ngahi wacu muri kahise eka mbere no mu bindi bihugu. Muri icyo gikorwa rero bahamagarirwa gukora no gukora ibyo byose bishoboka kugira ngo habe amatora atunganye mu gihugu, kugira ngo naho ayo matora atungane no gutanga ubutumwa butuma abantu ubwa mbere hoho bamenya gutora icyatsi n'ururo, bigisha abantu ibijanye n'amatora, amatora atunganijwe ryari, amategeko agenga amatora nayahe, bakabigisha neza hanyuma bakagenda muri amatora bazi icyo bagiye gukora.
Kiretse ko abamenyeshamakuru boronswa inyigisho ku kuntu bakwigenza mu matora, warongoye ubwo rwego asaba barongoye amaradiyo kugira icyo baterereye.
Ariko twabonye yuko ibikorwa byinshi kandi bihambaye biba guhera uno munsi, ukuvuga imbere yuko amatora nyezina aba kijya gihe twahawe uburyo. None kuva uno munsi gushika kiriya gihe twakora iki individuellement en tant qu'organe de presse, collectivement en tant que media? Ntiturindire cya gihe cy'uburyo buzoza kandi tuzi neza yuko ikivi kiturindiriye gihera uno munsi. Hari ababitanguye babanza finance nivyiza mugabo collectivement hari kintu mona twokora kugira ngo tube turakompanya processus kubera matransformi irataje hindutse muri indwi bazoransa calendrier electoral.
Abasabwa kugira icyo baterereye mu matora bobo bavuga ko uburyo bw'amafaranga atari kirenga. Icyo babona boterera ni nk'amamodokari yo kunguruza abamenyeshamakuru nko mu gisagara cya Bujumbura. Umuyobozi wa radio Nderagakura Gorgon Sabushimike numwe muri aba bayobozi.
Uti mbega none ko hariho nk'abantu bafite imiduga ikomeye, ubwo none nko mu gihe tuba tugomba kugira nk'igikorwa iyo miduga ni kubera iki batayizana dutume tuyihiga itoro. Jewe ndivugira bwasi no kugira abandi, hari imiduga ishobora kuba yoduga ruguru bw'abandi yiyitoro duga ruguru. Nimusangira kurse promenade ngahe Bujumbura hone ari nk'inkoba kibereyeho ngahe Bujumbura nkumbure umuntu yoba ica afasha akadeplasa nk'abantu bahagira amakurse ngaha muri ville mu gihe haba hari sinergi. Ibyo nabyo bisaba yuko icyo gikorwa kibanza gutunganywa hanyuma abajeje bimenyesha amakuru bagaheza bakabyumvikana bakabihanahana kw'ibyiyumviye. Nibaza yuko dukorera igihugu twese kandi ngira ngo bishoboka.
Mu gihe ibimenyeshamakuru n'amaradiyo by'abigenga atahandi bisaba imfashanyo atari mu bihugu byo ku migabane ya Amerika na Buraya, Leta y'u Burundi ishikiriza ko izo mfashanyo itazishaka. Chanel Sabimbona, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru, yabigarutse ko muri urwo ruganda.
Kindi nashaka gushikiriza ni uko muri prévision budgétaire ya bushikiranganje bwari bwasabye uburyo butari munsi y'imiliyoni 50 kugira ngo turabe yuko bwoterera gusahiriza ibinyamakuru ko bivuga ko biritegurira guherekeza aya matora. Icyo rero ntituramenya neza isiro bije izoba iyo nyine twasabye, mugabo mwizero uriho yuko leta nayo nyene izozana umuganda ukwiye kugira ngo ibinyamakuru biherekeze amatora kuva imbere hagati n'inyuma. Murazi kubonye n'icyo mukuru y'ubwiyabwiye ari kumbere avuga ati amatora y'iwacu kandi azotunganywa n'abarundi bo nyene yongere ashigikirwe ku nguvu z'umwenegihugu. Sigura rero yuko si turi ko turasaba quelques appuis financiers nabonye yuko Amerika igira des initiatives fondées na sous une pour les élections il faut que tu turahagabira tukaraba yuko bihuye n'intumbero y'igihugu.
Mu kurangiza ugo ruganda rw'umunsi umwe kwamenyesha makuru urwego sense n'abarongo ya maradio n'ibinyamakuru bagize ico bumvikanye nuko imbere y'uko kwezi kwindwi uno mwaka kurangira boba bashinze umugwi uzoburongoye uruganda ruzokurikiranira hafi amatora yo mu 2020.
Desire Atungimana urakoze. Amashyira hamwe atatu yigenga yo mu Burundi, AJAP, AVEMI 26 na KAZAF aramagana icyegeranyo cya Human Rights Watch gisaba ONU guhana abategetsi b'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika neza akurikiranye inkuru arayiduha neza.
Mu itangazo rusange ayo mashyirahamwe yasohoye rigasomwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka ruhana iterambere rya Afurika JAP avuga ko anegura ibyashyikirijwe na Human Rights Watch mu cyegeranyo cyayo cyo kuwa 12 uku kwezi. Iryo shyirahamwe ryadomye urutoki kuri bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure n'abajeje intwaro ko bafise uruhara mu iburabuzwa hamwe n'ihamwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu makomini atandukanye y'u Burundi. Amashyirahamwe ya AVEMI 26, KAZAF na JAP ahamagarira Abarundi n'amakungu kudaha amatwi ibyo Human Rights Watch yasavye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gukurikiranira hagufi ba mu Burundi no guhana abategetsi bagirizwa ayo mabi. Yerekana ivyo yagize iryo shirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eric Nsengimana n'umukuru wa JAP.
Human Rights Watch ibandanya yerekana uguhengama hamwe n'agatima k'amacakubiri kajyo aho rivuga ingoro y'umugambwe CNR yaturiwe muri komine Nyabiraba ariko ntigigere rivuga ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yarashwe muri komine Mpanda. Amashirahamwe AJAP, KAZAF na AVEMI 26 afata izo nkuru zicafuza Burundi muri kino gihe kidashika n'umwaka gisigaye ngo amatora y'umwaka w'ibihumbi ubwoba abenegihugu no kwiyamamariza abasambura Burundi kugira ngo bikunde badusubize mu ihumbi nk'uko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igitangaje kandi Human Rights Watch ntaco gigeze rivuga kubijanye n'abatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 hamwe n'imigumuko yahitanye abantu n'ibintu ndetse abo bantu bakaba batsindaro mu bihugu vya Buraya ababatumye.
Ayo mashirahamwe asana yibaza ibibazo nubwo atabitangira inyishu
mubo mu nzego zirongoye igihugu. Ivyo nivyerekana ko byukuri icinyegeje inyuma gikomeye mu vyo Human Rights Watch bishikiriza. Amashirahamwe aja KAZAF na AVEMI 26 asaba ubutungane bw'u Burundi gukora ico bujejwe mu guhana abakoze ayo mabi. Asaba kandi Human Rights Watch kwisubirako rikabeshuza izo nkuru z'ibinyoma ku Burundi canke mwo kimwe gyemere ko ryacitse umugambwe hanyuma rireke kwinyegeza mu kwitango riharanira agateka kazi na muntu.
Abafite ibyo basabwa si Human Rights Watch yonyene.
Amashirahamwe ya JAP, KAZAF na AVEMI 26 arangije asaba Abarundi muri rusangi kuguma bafatanye mu nda mu butandukane bwabo mu kwitabira ibikorwa by'iterambere mu kubaha indongozi by'umwihariko gushira inguvu hamwe mu kugwanya umwasi wa twese dusangiye ari wo bukene. Muri make bimama twibasesa nkuyoze n'amakuru y'ibinyoma acamwo imice abantu.
Human Rights Watch sijyo shirahamwe ryonyene muri no minsi ryasohoye amatangazo risaba amakungu gukurikiranira hagufi ba mu Burundi. Umuntu guheze shirahamwe rikinga matati International Crisis Group naryo ryavuze nk'ibyo nyene ryo ryashitse kure rigera aho risaba umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase gufatira ibihano Burundi kugeza no kwiyumvira kufuta muri uwo muryango hamwe abategetsi batokwemera ibiganiro bitumanye politike bahunze igihugu batahuka gutegura no kuja amatora y'ibihumbi 2020. Ariko umuhuza w'Abarundi Edouard Ndubimana yaramaze kubakura ku nzira abacibaza ko hagishoboka ibiganiro bibera hanze y'igihugu. Umuntu weze yavugiye Bujumbura ati ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyararangiye ntibizongera. Eloge Wirika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho siporo n'imikino, Fidele Niyongabo we, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Kumakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo, turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'u Bufaransa ku rwego rw'abafasoni. Ku nkino zo mu ntango z'igikombe cy'ibihugu vya Afrika ziriko zibera mu gihugu cya Misiri, hamwe n'igikombe cya Copa America kiriko kibera mu karere ko muri Amerika yo mu manuko. Duhere ku nkino ziganwa ry'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni zibandanya kubera mu gihugu cy'u Bufaransa. Iryo higanwa rigeze muri kimwe cya kane. Imigwi serukira gihugu yashitse muri kimwe cya kane ni Ubwongereza, Norvège, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubutaliyano, Ubuholande, Ubudagi n'Ubusweda. Ejo ku munsi wa gatanu, Ubufaransa buzohura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Ubwongereza buzokina na Norvège. Ku munsi wa gatandatu, Ubutaliyano buzokina na Hollande, mu gihe Ubudagi buzokina n'Ubusweda. Bwabaye ubwa mbere ubuhinga bwa video bita VAR ufasha abahagarikizi b'inkino n'abafasha babo bukoreshwa mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni. Mu gihe ubwo buhinga bushimisha abatari bake mu gutuma atamugwi urenganywa mu gihe hari ivyo abahagarikizi b'umupira w'amaguru baba batabonye, nk'umupira uba warenze umurongo w'igori cyangwa abakinyi baba bakoze ku mupira n'amaboko mu kibanza kiri imbere y'igori bita surface de réparation mu rurimi rw'Igifaransa. Hari abidogeye ubwo buhinga bushasha. Abakinyi b'ibihugu vya Nigeria na Cameroon bari dogeye cyane ubwo buhinga mu kuvuga ko bwabaringanije ku bitsindo babona ko bari binjije mu buryo bwiza. Yamara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rivuga ko rishimishwa no kugene ubwo buryo bumaze gukora gushika ubu mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni kiriko kibandanya kubera mu gihugu cy'u Bufaransa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubandanya gukurikirana ikiganiro cerekeye inkino. Inkino zo mu ntango z'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu vyo muri Afrika zirabandanya kubera mu gihugu cya Misiri. Tubibutse ko bwabaye ubwa mbere imigwi inserukira gihugu ine yo mu karere ka Sekafa ironka itike iyo kuja muri icyo gikombe, no kuvuga ibihugu vya Uganda, Kenya, Tanzania n'u Burundi. Gushika ubu mu nkino zimaze kuba ahiyo migwi yagizemo uruhara, iyo migwi ntiyatanguye neza uretse umugwi inserukira gihugu wa Uganda. Mu nkino za mbere mu mugwi A, Uganda yatsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibitsindo bibiri ku busa ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Mu mugwi B, Uburundi bwatsinzwe na Nigeria igitsindo ku busa uwo munsi nyene. Tanzania yatsinzwe na Senegal ibitsindo bibiri ku busa, mu gihe Kenya yatsinzwe na Algeria ibitsindo bibiri ku busa ku munsi w'Imana urangiye mu mugwi C. Ejo ku munsi wa gatatu, Uganda yaranganije na Zimbabwe igitsindo ku kindi mu mugwi A mu rukino rugira kabiri. Uganda akaba aricyo gihugu cyonyine gihagaze neza gushika ubu mu migwi iserukira karere ka Sekafa. Mu nkino ziza kuba uno munsi wa kane, Burundi buza gukina na Madagascar, mu gihe Kenya iza guhura na Senegal, Tanzania nayo ikine na Algeria. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Turangirize ku ihiganwa ry'igikombe cya Copa America mu karere ko muri Amerika mu manuko cy'uyu mwaka kiriko kibera mu gihugu cya Brazil. Imigwi yashitse muri kimwe cya kane cy'iryo higanwa ni Brazil, Uruguay, Argentine, Colombia, Chili, Paraguay, Peru na Venezuela. Uno munsi kwa kane, Brazil iza gukina na Paraguay, mu gihe Venezuela iza gukina na Argentine. Ejo ku munsi wa gatanu, Colombia izokina na Chili, mu gihe Uruguay izohura na Peru. Ishirahamwe rijeje umupira w'amaguru mu karere ko muri Amerika mu manuko CONMEBOL rirashimishwa n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa VAR bufasha abahagarikizi b'inkino mu gikombe cya Copa America. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twahita tubafitiye muri iki gitondo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni kuri iyi nkuru dushorejeho amakuru y'iki gice cya mbere cy'iminota 30 y'uyu munsi. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika.